bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ishamira ni Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Hano muri studio 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwi Kaze mwese nshuti bakunze mu biganiro tubafitiye kuri uno mwanya.
Ubarugwa rishasha ntiritume bugara imiryango y'ukwakira impunzi z'Abarundi, kuko uno munsi ibibazo biri mu Burundi birashobora gutuma uyu canke uriya afata ingingo yo guhunga akaza mu gihugu cy'Ubuganda.
Uyu ni Arsene Arakaza arongoye impunzi z'Abarundi zahungiye mu gihugu cy'Ubuganda, asaba ashimitse ko igikorwa cyo guharura impunzi zahungiye muri ico gihugu kiriko kirakorwa na leta ifatikanije n'ishirahamwe gita impunzi ku isi RCR kitotuma ico gihugu cugara imiryango ku mpunzi shasha z'Abarundi ziriko ziza zikigana. Iyo nkuru cyo kimwe n'ibindi vyerekeye uruhara rw'amashengero mu bihe vy'amatora turabigaruka ko handi hato mugume ku maradio ya ariko mu nkundire mbanze ndabwire muri make ko perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yateye umukono ku mugoroba wa kuri uno wa mbere ku itegeko ryongera guha amafaranga leta nyuma y'iminsi itatu ibikorwa vya leta vyari bimaze vyarahagaze bivanye no kutumvikana ku kibazo c'abimukira. Inyuma rero yaho inama nshingamateka yemereje iryo tegeko ku mutaga wa kuri uno wa mbere, inama nkenguzamateka nayo yaciye yemeza iyo nteguro y'itegeko riha amafaranga leta. Mu vyo bumvikanye ni ukureka leta ikabanda ihabwa amafaranga gushika mu kwezi kwa kabiri tariki ya 8, bizigiye ko abashingamateka bazoba bashitse kumwumvikano ku vyo badahuriza ko aho leta izoca ihabwa amafaranga y'igihe kirekire izokoresha mu mwaka wayo mushasha. Umunyamabanga mukuru w'ishami mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yasavye kuno wa mbere abategetsi muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo gutanguza amatohoza ataho yegamiye nyuma yaho ku munsi w'Imana abantu bashika kuri batandatu bishwe bashwiragijwe n'abapolisi ba leta. Ivyo bitigira ivyemezwa n'ishami mpuzamakungu ONU. Antonio Guterres asaba ko abagize uruhara muri ubwo bwicanyi barengutswa imbere y'ubutungane. Ni mwitangazo ryasowe n'umuvugizi wiwe kuno wa mbere New York rishirwa ahabona n'umurwi wa ONU muri Congo MONUSCO. Guterres asaba ashimitse abajeje umutekano gukorana ubwitonzi kandi bubahiriza ibibanza byo gusengeramwo. Abantu bashika batandatu rero nkuko narinda bibabwiye nibo bishwe ku munsi wa Mungi Kinshasa mu gihe bariko bashwiragizwa n'abajeje umutekano mu myigaragambyo yatumwe ko n'urunani rw'abahurikiye muri Ekleziya Katolika. Abategetsi ba Congo bari babujijwe iyo myerekano. Umurwi w'abagenzura ishirwa mu ngiro ry'amasezerano yo mu 2015 yo guhagarika intambara muri Sudani y'umanuko busaba impande zose zerwa kubahiriza ivyo bemeranye. Haraheze ukwezi urwandiko rwasohowe kuno wa mbere n'umukuru w'uwo murwi Festus Mogaye asaba leta n'abayirwanya kugarukana umutekano mu gihugu aho indiane za politike n'amoko zatumye imiliyoni 4 z'abanyagihugu kuva mu kwezi kwa 12 2013 bataha bakomoka. Radio Ijwi rya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice biri mu Burundi no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo. Kuri mwebwe mutwumva muri mu Rwanda mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushaka kumva ibiganiro byacu muca ku rubuga rwa internet ariwe wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze ncuti bakunzi bacu kuva mu ndwi heze leta ya Uganda n'ishami rya ONU gita himuzi RCR baratanguje iharurwa ry'impunzi ziri muri ico gihugu muri zo mpunzi hari abarundi abanyarwanda abava muri Sudani yepfo n'ibindi bihugu bitari biki harimo nka Pakistan impunzi z'abarundi ziri muri Uganda zisaba ko ico gikorwa kitoca gituma ubugihugu c'Uganda gihagarika kwakira impunzi z'abarundi ziko ziza zikigana ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru w'ijwi rya Amerika i Nairobi Eloge Wirika neza yavuganye na bamwe mu mpunzi zahungiye aho muri Uganda.
Icyo gikorwa cyatanguye ku munsi wa gatatu itariki 17 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2018 ibiro by'umushikanganje wa mbere w'ico gihugu bisanzwe biraba ibibazo by'impunzi nizo byagitanguje intumbero y'iryo barura n'ubugira ngo Uganda bumenye bitigiri by'impunzi buhaye ndaruko bingana ubu impunzi z'abarundi hari impungenge zifise zigasaba abategetsi b'Uganda kuzitwararika. Arsene Arakaza aserukira impunzi z'abarundi mu Buganda yaganiriye n'ijwi rya Amerika kuri telefone.
Nk'abarundi muraze hariho ikindi gitandukanye dufatiye ku kungene ari twebwe twenyine mu mpunzi zose ziri mu Buganda leta imaze kuza gusaba yuko twohunguka mu kwa kabiri 2016 umushikanganji w'intwayo hagati Pascal Bandagiyagi na Kivat aragenda gusigura yuko hari amahoro mu Burundi abantu bohunguka nta kibazo naho badusigura kuri igikorwa gisanzwe. Turasaba leta y'Uganda nk'uko yama iri mu bihugu bitunganiriza impunzi yobandanya yakira impunzi z'abarundi nagomba ndakumenyeshe ubunyetero turavugana hariho umuryango uhejeje ku telefona umbwira yuko ariho ugishika nobafasha kugira ngo baronke ipapuro y'ubuhungiro. Byumvikana neza yuko ibyo barugwa rishasha ntiritume bugara imiryango y'ukwakira impunzi z'abarundi kuko uno munsi ibibazo biri mu Burundi birashobora gutuma uyu cankuriya afata ingingo yo guhunga akaza mu gihugu cy'Uganda.
Ariko rero n'abahahungiye hari bimwe mu byo bari biteze gukorerwa bataronswa nk'uko bisigurwa na Arakaza.
N'amashyihamwe ari ngahanye biraboneka yuko nk'ikibazo c'abarundi hariho ubufasha tutaronka byo kwivuza ugasanga ibyo n'amashuri nta muntu umwe aturaba basanga amashyirahamwe nta kintu ariko aradufasha tubwo tukavuga tuti nibadufashe abanyeshuri bashobore kwiga abantu bashobora kuba bafite imigambi babaterere aho mitahe mito mito bashoboye kubaho kuko murazi neza yuko naho umuntu aba yarahunze hariyo amategeko ayategerezwa kuba amwubahiriza akaba n'ibyo bashobora kumufasha kuko murabona hari ibyo kwivuza no munsi hariho abantu banahohota ugasanga niwe kurakurikiranwa neza abandi bafite izindi ngorane z'indwara tugahe tukavuga tuti kaba akaryo keza yuko ikibazo cy'iwacu bakitaho kandi bakadufasha ibyo dukeneye muri rusange.
Imbere y'uko izo mfashanyo zemerwa impunzi z'abarundi ziri mu Buganda zisaba gucungerwa umutekano kurusha muri kino gihe cy'ibarura.
Muri ibihe by'ibyarurwa biraboneka neza yuko impunzi ziba zikeneye umutekano udasanzwe basaba yuko abagiye kwibaruza umutekano ucungerwa cyane kuko murazi muri ibi bihe turimwo amakuru atangwa abantu bari kubarakoranira naha na hariya ugasanga bamwe bafite impungenge bati mbega nta bantu bo muri leta boza gukurikirana impunzi cyangwa kubwirane. Tusaba yuko rero umutekano wo kubahirizwa gusumba uko byahora muri ibi bihe by'ibarurwa rindi ubutegetsi bwo mu Uganda batunganije kuko muribuka ibyabaye Kamanyola murazi n'itanganiya ko bagura bati ntibunguke bibije n'ibirashika ariko kituma tubwo tutunyirigashike.
Igihugu c'Uganda kiri mu bihaye indari impunzi nyinshi mu karere ka Afrika yo hagati niyo mu buseruko nk'uko biri mu vyegeranyo vy'ishirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi ku isi HCR. Icumbekiye impunzi ziva mu bihugu birenga 8 birimwo n'iziva ku mugabane wa Aziya mu gihugu ca Pakistan. Ico gisata ca ONU cita impunzi cemeza ko mu Buganda hari impunzi zirenga miliyoni n'ibihumbi 200. Abenshi muri bo bahunze intambara zo mu gihugu cha Sudani yepfo bakaba barenga 947. Mbere ikambi ya mbere nini ku isi nk'uko bitigiri vya seru vyerekana iri muri ico gihugu ikaba yitwa Bididi irimo abantu barenga 276 bose baturuka muri Sudani yepfo ikaba itumbereye mu karere ka Yumbe mu buraruko bushyira uburengero bw'Ubuganda. Abarundi bariyo ubu bagera ku 47. Eloge Wirika neza Nairobi ijwi rya Amerika.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi Amerika Washington DC turabandanya n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya nkuko mubimenyereye iminsi yose nkano mango turabashikiriza ico indongozi z'amadini n'amasengero zigona ku bibazo bitandukanye babivugwa mu kibano mu gihugu cy'u Burundi uno munsi rero turagaruka ku ruhara rwabo mu vyerekeye ivya politique ni mu gihe igihugu cy'u Burundi kiriko gisa nka cegereza amatora atandukanye n'ihinyanyugwa y'ibwirizwa nshingiro muti none abanyedini na ndongozi zabo bavuga iki kuri ivyo bibazo bitandukanye bavuganye na mugenzi wacu Diane Ndonse mu kiganiro bagiranye I Bujumbura bavuze yuko nubwo hari uruhara rutari ruto bafise hariho akarimbi batarenga ariko nk'urwego rw'abepiskopi ba Ekleziya Katolika muri ico gihugu ruremeza ko ikigo kwaco guhanura vyaryohera canke vyababaza abanyepolitike batarota babiheba reka duhe ijambo mugenzi wacu I Bujumbura Diane Ndonse aratangura tubwira abatumire bari kumwe
Patiri Nechiteretse Lambert umunyamabanga mukuru w'inama y'abepiskopi Katolika mu Burundi turabaye bwakeye namwebwe Pasteur Seth Nkeshimana murongoye ugwego rujejwe gutunganya no gutunganiriza amadini n'amasengero mu Burundi namwebwe turabaramukije twari turindiriye kandi Cheikh Sadiki Kajandi arongoye idini ry'abayisilamu mu Burundi uno mutuza kuvugana kubijanye n'uruhara amasengero n'amadini muha ibijanye na politike y'igihugu twibutse bariko baratwumviriza yuko bumviriza ijwi rya Amerika reka dutangure tubaza mwebwe pati mbega ibijanye na politike y'igihugu mwebwe birabega
ibijanye na politike biratwega cane gose kubera ko Ekleziya mu butumwa ishikiriza urukiza rw'abantu bose kandi urukiza guzuye nkuko Yesu yabitubwiye avuga ati naje kugira ngo abantu baronke ubuzima kandi ubuzima bwuzuye iyo niyo nyigisho na Ekleziya Katolika ishikiriza kugira ngo abantu baronke ugo rukiza rwuzuye ni ukuvuga urukiza rwo mu mpande zose kuko umuntu murabonagizwe n'umutima kagirwa n'umubiri hanyuma rero Ekleziya mu gushikiriza iryo jambo ry'Imana iraheza rero igashaka yuko rimurikira abo bajejwe gutunganya iby'igihugu kugira ngo baronke umuco ukwiriye batunganirize neza abo bajejwe nico bituma rero politike ibyerekeye politike bituraba gose kandi ntidushobora kubica ku ruhande kuko bigize ubuzima bw'abantu kuko abo bakristo dushikira ijambo ry'Imana bari kandi mu muri izo nzego za politiki hanyuma Ekleziya murabona iri kwishikira ijambo ry'Imana ikagerekeza no kugwa ruhande rwa politike icigirira heza igahanura igakebura kugira ngo abo bajejwe politike bisunge by'ukuri baronderere by'ukuri ineza y'abanyagihugu bose
ego reka duhe ijambo Pasteur Seth Nkeshimana nawe arongoye ugwego rujejwe gutunganya no gutunganiriza amadini n'amasengero ariko rutarashobora guhurikirwamo na bose Pasteur Seth Nkeshimana mwebwe namwe mufasha gute abanyagihugu aribo bakirisu banyu kugira ngo bashobore kuba mu vya politike no mu bukirisu
ego cyane biraturaba kaba bituraba mu ntambuko zibiri ubwa mbere nuko novuga ko basa nabihebeye ibikorwa vya politike ko nivyo akora mu buzima bwa minsi yose n'abanyamashengero yacu turongoye no kuvuga n'abanyamashengero biturabo ro ku rugo rwego ko inyigisho dutanga ari inyigisho zitegerezwa kubarongora mu gutunganya no gutunganiza neza igihugu na beneco
n'abacirimo ni kuvuga yuko ijambo ry'Imana mwigisha rifasha ari ryo mucisha mu kugira ngo mwigishe
yego
ariko nk'ibyo igihugu kiba gisanzwe kiriko kirigisha navyo bigenda gute
ikete Paulo yandikiye Abaroma gicara 13 uhere ku murongo wa mbere havuga ngo mwubaha abaganza ko nta kuganza kutava ku mana akongera ngo ukuriho kwazanywe n'Imana byumvikana yuko ijambo ry'Imana ari ryo rumuri rwa twese riduhamagarira kuba abaganza yero batanze intumbero twebwe nk'abanyamadini ico duca dukora nuko muri kwa kubaha duhamagarirwamwo najya jambo ry'Imana twigisha dutegerezwa kuba abambere kubaha
reka tugaruke gatoyi kuri patiri Lambert citegetse neza na neza muri ibyo bijanye n'ubuzima bw'igihugu mu bya politike mu bafasha gute
inyigisho ngengamibano z'eklezia turabona neza aho eklezia bwizwa gushimikira kugira ngo yunganire abajejwe kurongora abandi gutunganya iby'igihugu kugira ngo baronderere by'ukuri ya neza y'umuntu wari we wese kuko nko nabivuze intumbero ni imwe ni ukurondera urukiza rw'umuntu uwo ari we wese ubwo nago rero ruboneka mu gihe umuntu arabye impande ziwe zose kugira ngo ashobore gushika kugwa urukiza rwuzuye hanyuma rero urabona yuko ekereza yigisha urukundo ikigisha amahoro ikigisha umwumvikano ikigisha ikigongwe ku buryo bwo rero intererano ekereza itanga mu bwo buryo ari ukwibutsa inkingi z'amahoro isi ikeneye inkingi z'amahoro igihugu gikeneye inkingi z'amahoro umuntu wese akeneye izo nazo ni ukuri ubutungane urukundo n'ikigongwe
ego pasteur cette ngishimana yaje kuvuga yuko mu Baroma yuko havugwa yuko mu kuri kugamburukira abaganza ndega mukubagamburukira harimo gufatanya nkubuye bavuze bati turiko twigisha kuri iki ubwo butumwa namwe mukabutwara gucyo mu akirisi murongoye
iyo abaganza bafashe intumbero kandi izo ntumbero zama ari nziza muri ya ntumbero yo gutunganiriza abarundi bose societe Burundi kwigira neza iyo rero hari ubutumwa bwa leta butanzwe nk'amatangazo twe turacishako akarorero harakunda kuza amatangazo ibikogwa imigambi ico gucandaga imigambi leta ibifitiye ikene gushikana kubanyagihugu bo hasi
amanama
ni gake batubwira amanama akunda kutubwira ibikogwa imigambi ivyo bakene gutangaza kugira ngo ushikire abanyagihugu ku rwego rwo hasi ikindi dukorana na cane muri uko gufashanya n'ubutegetsi nuko dutumirwa mu manama kenshi mu nteguro z'ibikogwa n'imigambi ya leta nk'akarorero ibintu bita ama CSRP
ego nko muri kino gihe hariko harigishwa bijanye kwemeza canke guhakana iyinyanyirwa y'ibyirizwa shingiro nko muri ibyo bikogwa nk'intererano mugirewe bari nk'iyi
nibaze ko ikibazo kandi n'ubu aje mu gitumbereje ko
kuri mwese
ego muri iki gihe rero turi mu bihe vyihinyanyirwa y'ibyirizwa shingiro
ego ndabanje karorero hari nkisengero iheruka kuvugwa yo mu ntara ya Rumonge ari nyikisha yatanze kubijanye n'inkinyanyikwa nyene y'ibwirizwa shingiro imengo yarigishije gutora ego cyangwa gutora oya ariko yarigishije nayo yarafashije leta ibikorwa yari irimo bamwe bakavuga ati iryo sengeryo baryakoze nabi abandi bati iryo baryakoze neza kuri mwebwe muvuga ku iki
jewe ico nagomba mvuge icambere coco nuko nimba hari umurongozi w'ishengero kanaka yavyigishije uko avyumva ubwo n'uburenganzira bwiwe ariko ntaheza ngo acaserukira amadini yose jewe numva iyo mumbaza muti nka wewe uvuga gute jewe novuga nti murazotora ikiri ku mutima aho ni noba mpagaze hagati na hagati
mwebwe namwe mwavuze ko mwigisha hari ibyo mwaba mwemerewe n'ibyo mutemerewe mu bijanye n'intererano yanyu vya politique hari aho mugarukiriza murafise akarimbi
birumvikana yuko Ekleziya munyisho zayo uze ahivome inyigisho ishikiriza hanyuma igikuru yo itanga umuco ikigisha ikashikiriza urwo rukiza rw'Imana abantu bose hama kandi ndetse ariyo n'ikindi nagomba kwibutsa Ekleziya kandi munyigisho zayo iraheza igashikiriza ikigisha n'ibyerekeye demokrasi muri cha gitabo nababwira dufise mu bitabo bindi ni kuvuga kiraba inyigisho ngengamibano barigisha abakristo ibibwizwa kuranga demokrasi hanyuma ibyo navyo biri mu byo tuza tuributsa abakristo kugira ngo bamenye ibyo boza barafatira kugira ngo batunganye neza igihugu cyabo hariho ibyo navyo bikuru ni ukubahiriza umuntu wese mu gateka kiwe hanyuma ukudakumira n'umuntu numwe mwitunganyo y'intwaro no guteza imbere igihugu hariho ukumenya yuko twese mu gihugu dufise uburenganzira bungana tawo kwitwaza ngo ari hejuru y'abandi canke kitwaza igikenye hanyuma hariho ukumenya yuko bose bafise uburenganzira bwo guharanira ubutegetsi hanyuma kandi hakaba umwidegembyo ukwiye kuri bose hanyuma ukubahiriza ibyo twese dusangiye bimwe twita itunga rusangi ibyo ni bimwe mu byo tubwirizwa gushikiriza abakristo
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
twibutse aba twumviriza yuko twari turindiriye n'icyumviro abarongozi z'idini rya Islam baza guterera ariko umutumire Sadiki Kajandi ari na warongoye iryo dini ntarashobora gushika turabandanya ariko ikiganiro Patiri Citegetse Lambert mu bijanye n'intererano yanyu vya politique hari aho mugarukirize murafise akarimbi
hanyuma rero warubajije uti none murafise aho mugeza turafise aho tugeza nyene kuko amategeko y'Eklezia hari kurira dufate yuko abasaserdoti bagira politike baja mu nzego za politike ibyo ntibirekuwe amategeko y'Eklezia arabibuza hanyuma iyo bishitse rero akagiraho Eklezia isabwa kuja mu gweguru na ruriya za politike nukubera ibibigize kuburyo budasanzwe ibibigize kuburyo budasanzwe kuko ntibiri muri kamere yayo canke ntibiri mu ndinganizo yabyo
yego nk'akarorero nk'igihe ishobora guhamagarirwa kuja muri izo nzego ni nkajyari
nk'akarorero ni hagiye bashobora gusaba yuko ngo abapatiri baje gufasha mu byerekeye urwego rujejwe gutegura amatora kuko ku rwego no rwa politike canke hajya basabye yuko hagira abapatiri bogenda mu mugwi ujejwe gutegura ibiganiro by'abarundi canke igihe haba rwego rujejwe amatongo naho nyene barasabye yuko
ego
ibyo byose murabona izo n'inzego za politiki ibyo ro kugira bishike nuko leta cyangwa ubwo rwego rwarukeneye sacerdote rubwiza kuba rwabisavye icese eklezia hanyuma eklezia nayo ikabona yuko bibereye hanyuma ruyi gaheza ikishura igatanga inyishu hanyuma rero naho nyene iyo bamaze kwemera baraheza rero bagaca bagiriranira amasezerano kugira ngo uyo mupatiri yarungitswe mu kurangura ico gikorwa leta ya musavye akirangure hisunzwe akaranga kiwe kugira ngo nahava akora ibitandukanye nibanga giwe gyo busaseredoti
ego
mu gihe babona rero yari ko arabikora rero uyo musaseredoti akabona yuko ibyo bamukoresha biteye kubiri cyangwa bituma ryabanga giwe ritosekara nje araheza rero yisunza ayo masezerano baragiranye akamenyesha yuko by'ukuri atabishoboye adashoboye kubandanya agashobora nutanga imihoho nico ituma rero hariho rero aho tugeze ikindi naco muri Eklezia Gatolika n'ukumenya yuko mu gutanga n'izo nyigisho ntaho ishobora gusubirira na rimwe abajejwe gufata ingingo z'igihugu kumbure ni naho umuntu ashobora kuvuga ati Eklezia nahigeza mugaba niho hari ububasha bwayo yo irahanura igasemerera bayumva batayumva mugaba yo iba yatanze intererano mugabo nta na rimwe naho batoyumva nta na rimwe izorota isubirira bamwe bajejwe kuyobora igihugu canke izindi nzego z'igihugu
ego
aho rero niho twebwe tugeza
ego mbega nyine mwari ko muravuga kubijanye n'inzego zimwe zimwe mushobora gukenerwa kujamwo muri kino gihe ariko harategurwa amatora Eklezia Gatolika ntiyagiye muri uwo mugwi ujeje gutunganya amatora mbega nyine mwabonye navyo bitabereye
oya ye nababwiye yuko kugira ngo Eklezia je mu izo nzego yuko iba yabisabwe icese hanyuma igaheza nayo igatanga inyishu umukuru w'inama y'Episcopi Katolika y'i Burundi yarandikiye seni nkuko mwabyumvise ndetse no mu makuru aramenyesha yuko ico gihe basavye bari basavye uko hogenda abapatiri babonye cari gihe twari tukiri mu gihe cy'ubushikiro abapatiri bariko biteguri bategura ba Kristo muri Noheli aho rero nta mupatiri no umwe abari hafi hanyuma kubera ko iki kiringo turimwo cyo kwitegurira nyene kwemeza cyangwa guhakana ibyirizwa shingiro kizobandanya urako ko bazoritora mu kwezi kwa gatano hanyuma igihe twimirije tuzaba twinjiye mwikarema ibyo nibiringo byera ndabihambaye atamusaserdoti n'umushobora kubona kuko bose baba bakwiragiye mu butumwa bwabo bwa Kristo hanyuma rero ibyo nibyo byashikirijwe kugira berekane yuko byukuri ntabyo bashoboye ariko kandi cyo womenye cyo twubwizwa kumenyesha nkuko nabivuze nuko ukuja muri politike bapatiri mu gusabwa kuja mu izo nzego bibamo ku buryo budasanzwe kuko ntibabwirizwa kujamwo kuko ntibisanzwe biri mu mabanga yabo kuko wabyumvise nababyeyi yuko hariho itegeko gy'Eklesia ndetse n'itegeko ry'amajana 285 mu mategeko mu gitabo cy'amategeko y'Eklesia rirabuza yuko abapatiri baja mu nzego za politike yaro birinze bishika nukubera yuko kihugu kiba cabonye yuko ari ngombwa hanyuma na Eklesia nyene gaheza ikabona yuko ari ngombwa bashobora kujamwa naye handi hoho ni irinze barinze bajayo ni kuburyo budasanzwe
ego mwese mwavuze yuko nimba nagerageje gutahura neza yuko politique mwese muya ikibanza ariko hari hawa mugarukiriza mbiga intamba mwimuhura nazo kugira ngo ntimushobore nimba hari hawa mwifuza gushika mutashobora gushika hari intamba nyimuba muhura nazo
nagomba mvuge yuko intamba mwiburya ziva ku muntu umuntu witiciwe niwe atahura ati aha hari intamba mwi ngomba mvuge nk'akarorero mu gihe nk'umukozi w'Imana yokumva ko ashaka kuba umunyapolitike cyangwa kubigaragaza maze aka yakwita gatema mpembero agasanga kuja kubigaragaza bihava bitosekaza cha gikorwa ciwe numva iyo ari intambamye kumbure wa muntu siniko nivuga kumbure wa muntu yobaye muri politike yogiye mu kuba bya politike nawe akabikora ku mugaragaro mbere washaka burya politike natwe turaturaba iyo politiki ibaye nziza tubaho neza iyo ibaye mbi tubaho nabi ukaba wumva uti nari gufasha ku mugaragaro ibintu bikagenda neza kandi ukaba ufise na cya kintu kikubwira kiti yamara wewe wibuke ko hariho imbibi hari akarimbi washingiwe utarenga hari aho udashika iyo ni intamba mikomeye ituma udatanga intererano wipfuza ko wari gutanga kubera imipaka ushingiwe n'amabanga ujejwe
ego kumbure kubwo mwanya ngira ngo ko bigaruka ko hanyuma hamwe n'umutumire twari twiteze no munsi atashoboye gushika arongo y'idini rya Islam Sadiki Kajandi nawe nyene ngira ngo azoba ahari reka tubashimire Patiri Citegetse Lambert umunyamabanga mukuru w'inama y'abepiskopi katolika mu Burundi turakenguruke ko mwitavye ikiganiro
ndabakenguruke namwe no kunyishu mwaduhashije gushikiriza abariko baratwumviriza
ego namwebwe pasteur Seth Nkeshimana murongo rwego rujejwe gutunganya no gutunganiriza amadini n'amasengero mu Burundi musanze murongoye n'isengero
Pentecote International
ego turabakengurukiye ko mwitavye ikiganiro
ego natwe turabakengurukiye mwakoze kudutumira no hanyuma mwadutera iteka tuzobitaba
twibutse abatwumviriza ko mwari kumumviriza ijwi rya Amerika aho twari ko turavuga kujanye n'uruhara amadini n'amasengero aha ubuzima bwa politike y'igihugu Diane Ndose nari ndakiremesheje ndabakengurukiye
harakoze mugenzi wacu Diane Ndose mu gice cya kabiri muzoshobora gukurikirana ku munsi wa kabiri uza mukazoshobora kumva ico abo batumire bose bari kumena Diane Ndose bagona kuvyerekeye ibiriko birabera muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho amashirahamwe atandukanye y'abakatolika bahagurutse kugira ngo babiyamirize kuguma ku butegetsi kwa perezida Joseph Kabila mutino n'izo ndongozi zibigona kwiki murazoba hagufi ya maradio yanyu kugira ngo mushobore kuvyumviriza bazokongera kandi banoganze ico kibazo cingene babona politike y'i Burundi nka bari mu mashengero atandukanye mwakoze cuti bakunzi mariko muratwumviriza yakoze Innocent Kimenya ari muhinga bw'ivyuma na ingenieur Linus Diane Nahazwe nanje tuzosubira ejo nkaho twatanguriye muranigwe mu banyu no mu byanyu.